Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Ndabaramukije n'uti bakunze ndabayikaze muri amakuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira.
Ibisaso byaturise kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi byarahitanye ubuzima bw'abantu, abandi barakomereka, amazu n'imiduga bitandukanye birononekara. Igisirikare catangaje ko iryo sanganya ryavuye ku muyaga nkuba, abanyagihugu bakozwe ko niyo manuka bakibaza ingene bazoshumbushwa. Iruhande y'ivyo vyononekaye kandi hari n'ibikoko vyahungabanye biri mu kigo ndangakaranga Musée Vivant y'i Bujumbura. Umukuru w'igihugu akaba yari nganishije imiryango yahagiriye ibyago abicishije ku rubuga rw'iwe rwa X rwahora rwitwa Twitter. Bamwe mu bakenyezi bagenda na umuga mu ntara ya Burunga baranegura ko babandanya bahohoterwa, aha bakavuga nk'ibikorwa bibakumira hamwe no gufatwa ku nguvu. Bamwe mu banyagihugu muri zone Ramba komine Mugere intara ya Bujumbura barashimishwa nuko hagiye kubakwa sentare ku mutumba Ramba mukanya inkuru imwe yose kwaye.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Ibisasu vyaturitse kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi vyarahitanye abantu, abandi barakomereka, amazu y'abanyagihugu akaba yarasambutse. Abanyagihugu bakozwe ko niyo mpanuka igisirikare cavuze ko yakomotse ku muyaga nkuba, bavuga ko batazi ingene bazoshumbushwa kuri ivyo vyahononekariye. Kuri uyu wa gatatu yamara bari batekanye aho ni nk'ababa muri quartier Kinanira muri zone Musaga, hafi yaho ivyo bigwanye sho vyaturikira. Kuri ivyo bagasaba ko ibintu vyosubira mu buryo. Ni inkuru ya Jota iratuza.
Abanyagihugu twaganiriye baho mu Kinanira bavuga ko ubu bumva baremye.
Ubu ni sawa, ejo mugabo twari twageze ubwoba kuko tutari bwo tumenye ibyari byo. Bamaze kutubwira ko hahiye kwarugusha, niho twaciye dutangura guhumura. Mugabo ubundi bwo twarageze ubwoba rwose kuko mu bo twari kumwe hariho uwikiyo cakase mu mutwe, nawe nyene turibaza ko akiriho. Ego ubu turatekanye, ubu ni sawa.
Mu Kinanira ya gatatu, hafi y'aho ivyo bisasu vyaturikiye, ibisenge vy'amazu vyarasambutse, ibyo biramenagurika, ibitambaro vyo ku madirisha no ku myango birakoroka. Bamwe mu banyagihugu bari mu mubabaro w'amazu yabo yononekaye, harabariko batangura kuyasanura mu gihe abandi bibaza uwuzobashumbusha.
Ivyo birasambuka navyo urumbaho naho intuzi nyanyene intuzi leta kwitodushumbusha canke ari vyo masirase bica bikora.
Abajeje intwaro muri karitiye hamwe n'abajeje umutekano bariko barazunguruka inzu ku nzu batororokanya ibikoresho vya gisirikare bitaturitse n'ivyaturitse, baraba n'ivyononekaye. Abanyagihugu bavuga ko ibikoresho nk'ivyo vya gisirikare bikwiye gukingirwa neza cyane kandi bikajanwa kubikwa kure y'aho abantu baba.
Twe nk'ubu turabona kumenga ibyo bintu byabaye nyene ibintu tutaritwiteze. Jara duha hamuye cyane, rero nico gituma borabe ingene boza barabika ibyo bikoresho neza bakabigirira security.
Nk'ibi by'ibigwanisha urumba biba byubakiye ma stock yabyo abari mu ntuze nyamubene gihugu. Hagize isanganya nk'iyo ibintu birasambuka mugabo mu bisanzwe, byo bikwiye kuba biri ahantu kure hatari amazu y'abene gihugu.
Gushika mu masaha y'umurango yo kuri uyu wa gatatu, umuyaga nkuba ntibari bwagaruke ku Musaga no mu Kinanira ya gatatu kuva bawuciye kubera iryo sanganya.
Jota iratuzi, urakoze. Iruhande y'ivyo hari n'ibikoko vyahungabanye, ni nk'imafu yo mu kigo ndangakaranga Musée Vivant c'i Bujumbura yasohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Amakuru ava muri ico kigo avuga ko iyo mafu yasambuye aho isanzwe iba biturutse ku bwoba yoba yatewe n'iturika ry'ivyo bisasu nyene. Ni inkuru ya Eje Denahayo.
Imafu yasohotse inyubakwa y'ibikoko bisanzwe biba muri ico kigo, yahawe izina Avril, ikaba iri muri zitanu zisanzwe zihatungiwe. Amakuru avuga ko iyo mafu yasohotse inyuma yo gushobora gusambura ivyuma bigizwe na grillage vyubakishije ahaba ivyo bikoko, bitumwe nuko yaba yagize ubwoba buturutse ku iturika ry'ivyo bigwanisho, iturika ryateye ubwoba bavyumvise. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu gushika nk'igihe cy'isaha zitandatu, abakozi b'icyo kigo bari bariko bagerageza gusubiza iyo mafu aho isanzwe itungiwe, mu gihe hano hari akiri ko harasanurwa nk'uko amakuru twakuyeho muri Musée Vivant yabibwiye uruganda rw'amakuru. Ikibonekeje n'uko abanyagihugu bashengerera hari iyo mafu zijambere mafu zitungiwe muri ico kigo zisoka aho zitungiwe maze zikihereza amabarabara ariko mu nyuma zigasubizwa aho ziba n'abakozi b'ico kigo nkuko vyagenze araheze imyaka itatu aho muri Ruheshi imafu zibiri z'ingore zasohotse maze zikihereza ibinyobwa ahitwa Bahamas kamwe mu binywero butari kure yaho ico gihe abajeje ico kigo bavuze ko izo mafu zasohotse bivuye ku bwoba zatewe n'ugwamo rw'ibikorwa byo gusanura aho zisanzwe ziba
Ejide nahayo urakoze ugwego gw'inama nkenguza mateka nago gwerekana ko abantu batatanye kubejyo sanganya mu butumwa yashikirije mu birori byo kugurira ibikorwa by'isasarisanzwe ginama nkenguza mateka y'ukwezi kwanda mukiza kuri uyu wa gatatu umukuru gwego hamagarira abantu gufashanya kugira bahombe muri ibi byabaye basubire bareme Jehovah ndira ko buca asikiriza ko ibi byakoze ku miryango myinshi arico gituma imiryango ikeneye ubufashwa ngo tumisubize imitima hamwe deka tumukurikire
kwizina ry'abakenguza amateka kwizina ry'abakozi bose bakorera mu nama nkenguza amateka no kwizina ryanje nyene ndabasabe mu nkundire twibuke abo bene wacu baraye bitavye imana bitewe nisanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare buri mu gisagara ca Bujumbura nsaba imiryango yatanatanye kumumwe wese ahari yofasha agize uwabona kugira dushobore gufashanya twese nk'abarundi nk'abavukana kugira vyukuri iyo miryango yataratanye nayo yongere gutorana maze imiryango isubire kubona ibibondo byayo kuko turabona neza yuko mu migwi y'imbuga nkoranabuhanga turabona yuko ari imiryango myinshi yataratanye dusabe rero uwo ari we wese abigire mwakigoro ubona watanatanye n'uwiwe ashobore kumushikiriza inzego zibijejwe kugira vyukuri abatanatanye bongere basubire hamwe kugira imiryango yongere isubize umutima hamwe
Igisirikare cy'u Burundi rero gihejeje gutangaza ko abanyagihugu 13 aribo bitavye imana 57 harimo abasirikare batatu barakomereka hongeraho arononekara ibikoresho bitandukanye bya gisirikare n'amazi hamwe n'imiduga y'abantu umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza yahojeje imiryango yabuze acamagara abantu kumenyesha igisasu kitaturitse abajejwe umutekano kugira gikurikiranwe atavyo kironona tumwumvirize
abitavye imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare batatu amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartye amwamwe ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera naho iryo sanganya ryashitse urwego rwo kubona abansi gu Burundi ruramenyesheje abenegihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko byari bisanzwe biri urwego rwo kubona abansi gu Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye mu kurangiza urwego rwo kuvuna abasiga Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bongere bagume barikanuye hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajeje intwaro canke abajeje umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakuri ruhande atavyo vyononye
naye mukuru w'igihugu inyuma y'iryo sanganya akaba yarahojeje abahuye n'ivyo vyago abahumuriza ku inzego z'igihugu ziriko zirakora kugira zitabare kandi zongere zikinge kugira ibintu bisubire mu buryo n'ubutumwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yacishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahora rwitwa Twitter mukanya turabandanya n'amakuru yacu
Radio Indundi Culture
Radio Ndundi Kituri turabandanya n'amakuru yacu bamwe mu banyagihugu muri zone Ramba komine Mugereye intara ya Bujumbura barashimishwa nuko hagiye kubakwa ku mutumba Ramba Sentare bakavuga ko abagiranye amatati bagira ingendo ndende n'uburyo bukaherera bakizera ko hazoca haba muri ico gice n'iterambere mu bijanye n'urudandazwa mu buyobozi bw'iyo zone bakaba bafise icizere ko amatati mu ngo azoca agabanuka n'inkuru ya Dieudonné Niyanzigami
Zone Ramba ni mwe mu mazone ari kuri ugo rutonde mu yazokuba kwa kose ntare ahizokuba kwa kumutumba Ramba bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko bashima ivyo vyo kuyubaka kuko abafitaniye amatati bahora bagira ingendo ndende aho baza kwitura sentare ya Kabezi ivyaheza bikabatera ingorane
oya ndikorohirwa cyane nyamenye niho umuntu yagenda agira ati ko bingoye reka ngende kuri twebwe rwamere tivuniye urugendo ni nahagufi kuko uzoramuka bimugoye yagiye kuza kwitura hagufi
uri kuragana n'amaguru si hagufi none wagira gute uragiye rega nturambire
abanyagihugu bamenyesha ko ari n'abatashikirwa kugira bumvirizwe ivyatuma imanza zica zunguruzwa
abantu babimbiranira bajya mu kabeze kuri park ugasanga abantu ni benshi cyane mbere bakataha bamwe batumvirizwe ariko bize ngaha hagufi ku zone ko bakarusho ntangere kobera ko abantu ataruza nuruza rurerure uzo bitura uza kipyihuta abanyaruka kukumviriza
bimeza ko muri ico gice azoca biterambere aho bakavuga nk'urudandazo ruzoca rukomera ni naho basaba ko uwo mugambi wo kwihutishwa
uzo baze nga ay akapa muriro kazasange moto yatobotse tuyikorwa dusanga uraro singe nusuma
ubuyobozi bwa zone Ramba nabwo nyene bwemeza ko abanyagihugu bitura amasentare aho bazokoroherwa bakizera ko namatata azoheza kagabanuka abo banyagihugu bo muri zone Ramba bamesha ko bahasesagurira uburyo bwabo bakavuga ko kugira ngo bashike kuri yo sentare ya Kabezi bavuye muri ico gice bari amafaranga yo kwiyunguruza ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu mu mafaranga y'amarundi n'abafisa mikoro make bakagenda ibirometero birenga bitanu n'amaguru
Dodane niyanzigamiye urakoze bamwe mu bakenyezi bagenda no mu mugambi mu ntara ya Burunga baranegura ko babandanya bahohoterwa abakavuga nk'ibikorwa bibakumira hamwe no gufatwa ku nguvu amashirahamwe ashigikira abagenda n'umuga muri yo ntara kemeza ko ayo mabi agwiriye muri yo ntara ariko akavuga ko agerageza kubafasha ni inkuru ya Serge Sindayigaya
abakenzi bagenda n'umuga mu ntara ya Burunga bavuga ko bagiye bahoterwa haba mu kibano mbere no mu bari mu jeje ko batonganiriza ngo hari ivyo bakora bafata nk'ihoterwa kuko bituma badashobora kubashikira iyo babakeneye nkuko Scholastic niyo nkuru agendera ku gakinga avyemeza
n'abahoterwa bagafatwa ku ngufu badashobora no kwigwanira harabo bariko badandaza izo ntore mu isoko usanga babaciye ko bakabatembagaza barubaka ariko ntibibuka ko abantu bagenda n'umuga nabo bafise ijambo biro ya abantu benshi twebwe tutinjira cushira mu mutwi wawe kwa hantu hose batari ko baranyakira reka ndabukuntu jewe mbaho kandi ngiye ntawonoje kwitura ntawonze
ivyo gufatwa ku nguvu cyane cyane ku bagenda n'umugabo mu mutwe ngo biribonekeza mu ntara ya Burunga nk'uko byemezwa na konsesa niyo saba arongoye ifata kibanza ihuru ry'abakenyezi forum du femme muri iyo ntara
ku bagenda n'ubumuga hoho baracahohoterwa cyane bijanye no gufatwa ku nguvu nk'abajya usanga bafise ubumuga bwo kutavuga kubera bataba bashobora kudoma no kurutoki uwabibakoreye cyane bagusanga bafise ubwenge nyene budakwiye barakunda guhohoterwa mu bwo buryo kasanga batwaye inda batipfuje
na mama Gakiza Felicite arongoye ikigo gifasha abagenda n'umuga citiriwe Umwiranda Bernardo kiri ku mukuru w'intara ya Burunga mu ntumbero yo gufasha ico kigo ngo carashizeho ujejwe kuburanira abagenda n'umuga kugira ngo batunganirizwe
ari abakenyezi bagenda n'umuga baho hotegwa mbere n'ifo chatunye tunarondera uburanizi wabo asanzwe bakurikirana hano mu kigo cy'abagenda n'ubumuga cyane cyane iyo bahohotewe ku mitumbi wabo mu kibano dukunze kubona abahohotegwa mu gutwagwa amatongo yabo mu gutwagwa imitungo yabo asanga ntibafashe nk'abandi bana mu rugo twabo baradutwaye ico gituma twarondeye n'ubaburanira no kuvuga harimo ukutabimenya nivyo hanyuma hariho kandi n'igikenye abakoresheje igikenye kuko babona atakiba vugira gerageza kubaburanira hariho n'amakomite twatoye ku mitumba nka yose y'amakomine agize intara ko twabonye yuko tutoshobora gushika hose
konsesa niyo saba arongoye ihuriro ry'abakenyezi muri iyo ntara na wene aravuga ingene abagize bene ivyo bibazo batunganirizwa bavadikanije n'inzego zitandukanye
n'abajejwe umutekano tukabasaba yuko mudufasha kugira ngo ntabandanya hohoterwa gusaba mudufashe kugira dushobore ko umwaka uwo mwana ntabo bafata ku mugaragaro tumenya ngo babafata mu ijoro canke ngo baramanyegeza ahantu
ubwogizi bwa nabi gufata ku nguvu abakenyezi ngashane cyane abakenyezi bagena na ingwara zo mu mutwe bukavugwa mu ntara ya Burunga mu gihe twaraye turangije ukwezi kwahariwe umukenyezi mu Burundi ikambere no ku isi yose Burunga Serge Sindayigaya radio inundi kiriture
Serge Sindayigaya urakoze ntancuti bakunze turangirije anumakuru twariko turabashikiriza shimire mwebwe mwese mwarimo duteza biri mubandanye mukurikira ibiganiro bya radio indundi kiriture murakoze.